Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turi ku mugoroba wo kuwa mbere nitaki ya 20 kwezi kwa kane 2026 ndabaye mwiriwe nshuti bagenzi mwana mvuze ibigano bya Radio Indundi Culture numwanya wa makuru mu Kirundi amakuru aza kubagize n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Umuntu umwe yaritavye Imana uwundi arakomereka bivuye ku matatu yo mu ngo muri inundwi iheze muri komine ya Bubanza intara ya Bujumbura. Amashirahamwe aranira agate akazi na muntu hamagarira gushira habona uwo wese yobahotera uwo bubakanye. Zone Mudende muri komine Rumonge intara ya Burunga irabangamiye n'indwara ya suna y'urukoba imaze iminsi yibonekeza mu bitungwa. Ubuyobozi bwa komine Rumonge hari ingingo umaze gufata nayo n'amashinga amateka na nkenguzamateka zifise amakenga k'amafaranga yavuye mu Butare muri aya mezi atandatu ari make. Ayo makenga wakenguza amateka n'abashinga amateka bakaba yashikirije kuri wa mbere mu gihe umushikiranganje wa mbere yari umutumire imbere y'iyo n'amashinga amateka na nkenguza amateka ziri hamwe. Mu nkuru y'inkino tubashikiriza iminsi yose ya mbere uyu munsi tubabwira urukino kama go kwirungera amakuru saya gusa tubafite n'ayandi n'amakuru agaramwe bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari Cyodone niyo yanzigamiye njye ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo.
Radio Indundi Culture
nongere ndabahe mwiriwe mwarimeje kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru k'umuntu umwe yitavye Imana uyu ndarakomereka bivuye ku matati yo mu ngo muri inundwi iheze muri komine ya Bubanza intara ya Bujumbura. Amakuru atangwa n'abajejwe intara avuga ko abagirizwa ivyo vyabafunzwe amashirahamwe aranira agatera akazi na muntu hamagarira gushira habona uwo wese yoza hotero wubakanye nayo abafashwe bagahanwa hisunzwe amategeko. Aha muri komine ya Bubanza intara ya Bujumbura twakura mugenzi wacu Alex Nkeshimana.
Mu kingo shingwi imwe gusa muri komine ya Bubanza ku mutumba wa Rabiro na Cimbizi abagabo babiri barahohotewe n'abagore babo umwe akaba yarapfuye akubiswe amahiri aho hari mu gihe cyo ku munsi wa 17 ku kwezi umugore afatanije n'abahungu biwe babiri bamwicishije inkoni nkuko abajejwe intwaro muri zone ya Buvyuko n'abanyi b'uyo muhisi yo ku mutumba Cimbizi bavuga uyo mugabo yari yaraharitse uyo mugore kandi akaba ataheruka kumutahira. Abo bikekwa kwica uyo mugabo barafunzwe ku mutumba wa Rabiro ni muri zone ya Muramba. Umugore nawe yaracumise umugabo wiwe amucumita mu gitabo mu gikoni bari bamaze igihe ngo batabana neza nkuko uyacumiswa byivugira hari saa 4 zo mu gitondo ku munsi wa gatanu. Imana yakinze wewe ntiyapfuye arivuza uyo mugore yarafashwe barafunzwe. Iyo ngendo y'ubugizi bwa nabi y'abagore bahotera abagabo babo abajejwe intwaro bayitera ivyatsi urongoye zone Buvyuko amagarira abarongoye kutihanira bafise amatati bitura ubutungane batunganirize urongoye ishirahamwe abagabo mu gahinda akabahamagarira abagabo kuja baricunga weye gukoregwa amabi banume.
Turahamagarira abagabo kuba maso bagahora biraririye ibi bikerekana neza ko abagabo bari mu gahinda gakabije. Tugasaba uwo wese abona ko ari mu kibazo kugeza uyu munsi kubahuka kugishyira habona kugira ngo dutabaze hakiri kare.
Asaba intwaro guhasha abagore bagiriwe n'icyaha cyo guhotera abagabo babo.
Turahamagarira ababije gufata ingingo zose zishoboka mu gukingira abagabo kuko ibara ryaramaze kugwa.
Abagore gusa babangamiye abagabo n'abagabo hariho abangamiye abagore babo ku mutumba wa Kagwema ni muri komine ya Kera ya Gihanga muri komine Mpanda y'ubu. Gushika uyu munsi umugore wa Nzunga Maxime abanyi bavuga yuko yishwe mu gihe cy'itariki 11 muri uku kwezi n'umugabo wiwe nikizigaciwe gushika ubu ntikiratogwa. Abanyi bavuga yuko babana nabi cyane ngo yahiga kuzomwica uko ngo yamusanga mu nzu mu gihe ngo yoba yarafise n'abagore babiri. Abana batatu bari baravyaranye barajanywe mu miryango uwo mugore kurererwayo uyu mugabo ubu nawe akabafunzwe muri komisiyo y'igipolisi. Abajejwe hata akazi na muntu ibubanza bahamagarira intwaro n'ubutungane kuja barahana abakora mwe nayo mabi barinze bashaka mu butungane bahanwe bimwe biboneka ngo hari igihe ayo mabi yogabanuka. Alex Nkeshimana ubanza Indundi Kirituyo.
Alex Nkeshimana urakenuye. Zone Mudende komine Rumonge intara ya Burunga irabangamiye n'indwara ya suna y'urukoba imaze iminsi ibonekeza mu bitungwa. Mu ntumbero yo kugwanya irandagataga iyo ndwara musitanere w'iyo komine mu itangazo yasohoye kuri uyu w'Imana akaba yaciye afata ingingo harimo guhagarika isoko y'inka ya Kabumburi vy'agatekanyo guhagarika uruja n'uruza rw'inka muri ako karere kubandanya kororera mu mpongore kwirinda kubaga inka zimaze gufatwa n'iyo ndwara guhagarika kwinjiza inka zivuye mu yandi makomine kupomi ibitungwa kabiri mu ndwi mu ntumbero yo kugwanya inyondwe n'isazi zikwiragiza imigera iyo ndwara hamwe no gukura inka zimaze gufatwa mu zindi zikavurirwa ahazonye ngiseminani agahamagarira abajejwe ivy'amagara y'ibitungwa n'abajejwe intwaro gukurikiranira hagufi iyo ndwara na cane cane ko yica cane ibitungwa biriko birakira n'amashinga amateka na nkenguza amateka zifise amakega ko amafaranga yavuye mu butare mu mezi atandatu aheze ari make nk'uko icegeranyo c'ivyaranguwe na leta muri ayo mezi aheze kivyerekana abo batuye n'abanyagihugu babona kwitangwa ry'ibibanza byo gukoreramwo ryohinduka kugira ngo umwimbo wiyongere umushikiranganji wa mbere yari gushikiza ico cegeranyo kuri uyu wa mbere abashinga amateka n'abakenguza amateka bakoranye yemeye ko leta iriko irashaka ko abakorera muri ico gisata baba benshi gutyo binjiza amafaranga menshi mu gihugu mugenzi wacu Jota Iratuzi yakurikiranye iyo nama nshinga amateka na nkenguza amateka
aya marosete fiscal harimo n'igisata
gahitira redamte harongoye umugwi wa mahujeje ubutunzi mu nama nshinga amateka ariko yerekana umwihwezo w'uyo mugwi wakoze kuri ico cegeranyo amenyesha ko uwo mugwi wasanze amafaranga yinjijwe n'igisata c'ubutare ari make cane kandi cari gisata leta ihanze amaso gusumba ibindi
amarosete yavuyemo ntarenza 33% tuca twibaza ibibazo byinshi n'abashinga amateka n'abekunguza amateka ati eske ibiharuro byose biba byavuye mu butare eske byose birafatigwako
umushinga amateka Vincent Ndagijimana asanzwe akorera mu gisata c'ubutare kubyiwe yerekana impamvu zibiri zituma amafaranga ava mu butare ataba menshi
ugasanga societe ikorera mu hektari 10 kandi bari barayihaye parametere irenza hektari 2000 aho hose hakaguma hitwa societe kandi itakorera ikindi gituma umwimbo utagwira nuko amakoperative ayakwaka imusha ugacusanga imusha ziratebye kuboneka
iyo mpanuro umushikiranganje wa mbere Nestor ntaho ntuye arayishima
nivyo iyo mpanuro twayumvise kandi ndetse iraho mugize imisi mubona ko habaye ama reforme menshi nivyo turimo twarasavye abakenere bose gukora mu bisata by'ubutare baze basabe hanyuma bimbure iraho mwarabonye ko n'amakoperative ubu twatanguye kuyashiramo akimbura tukayahemba hanyuma leta tugaheza tugashora tugaheza tukaronka rero akunguko kayo
kuri ivyo bice 34% umushikiranganje wa mbere asigura ko bigizwe n'amakori n'amafaranga y'ubukote bw'agataka ka leta atangwa n'amashirahamwe acukura ubutare ayandi mafaranga ava mu kubudandaza acaja mu ibanki inkuru y'igihugu kugira ngo akoreshwe mu butunzi bw'igihugu nko kugura ibikoresho biva hanze hamwe na yayo mashirahamwe yashizemwe umutahe
bw'abarayo kwa nyene umutahe yawushizemo
Jotan Iratuzi ubushikiranganje mu vya bujejwe harimo ubudandaji umesha ko bwashizeho urubuga rushasha ruzofasha kumenya ibiharuro vy'ikawa yegeranijwe buri season mu gihugu ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje buramutswa mu higano ye habamenyesha makuru kuri uyu wa gatandatu Hasani Kibeya yasiguye ko nabazokoresha ugo rubuga bamaze kuronswa inyigisho aho nabamaze kwiyandikisha kuri go bamaze gutangura gushora ikawa yabo mu matonerero muri kino gihe season y'umwaka w'ibihumbi 2026 ishuri umwaka w'ibihumbi 2026 indwi yamaze gutangura uyo mushikiranganje hamagarira abarimyi kubandanya baguyandikisha ko n'ukubandanya bagwanya urudandazo rwo mu kinywabi rw'ikawa rwibonekeza mu gihugu kuri kiri umushikiranganje Hasani Kibeya
ibikorwa by'isizeni y'uno mwaka w'ibihumbi 2026 ushira ibihumbi 2027 byatanguye amanama ajanye no gutegura isizeni y'uno mwaka yaratunganyije mu ntara zose z'igihugu urubuga rushasha rwo kwegeranya ibiharuro bijanye n'umwimbo w'ikawa biciye mu buhinga bwa none waratunganyijwe rwongera rushigwa ahabona n'ibiro bijejwe ibyigwa n'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu bifatikanyije n'ikigo Odeka amanama nkarishabwenge kujanye no gukoresha ubu rubuga rushasha rwo kwegeranya ibiharuro bijanye n'umwimbo w'ikawa yaratunganyijwe ku bajejwe kwegeranya ibyo biharuro matonorero yose n'ibibanza byegeranizo byemewe n'amategeko amategeko agenga iyi sizeni yarahinyanyuwe yongera aremezwa n'abasanzwe begeranya bakongera bagahingura umwimbu w'ikawa. Abajeje kwegeranya umwimbu w'ikawa no kuwuhingura bakwije ibisabwa n'amategeko, baratanguye kwakira umwimbu ku matonorero no mu bibanza byegeranizo byemewe n'amategeko. Tuboneyeho rero akaryo ko gutera akamo abarimyi bose b'ikawa ko bubandanye batanga ibisabwa bijanye n'imyidondoro yabo n'amakonti yo guhemberwa ko biciye ubuhinga bwa none, ari naco gituma duteye akamo abajeje intwaro, abajeje umutekano, abajeje ubutungane hamwe n'abenegihugu bose ko bubandanye bagira nani kugwanya bimwe biboneka inyuruzwa gikawa ishoboka biciye mu binyoyi cyane cyane muri kino gihe cyegeranywa gikawa ihishiye.
Radio Indundi Culture.
Radio Ndundi kwitira makuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 27 amwe mu barondere impapuro z'inzira ku biro bijejwe abimukira mu gisagara cha Bujumbura bafise imyidogo kwizo mpapuro ziteba kuboneka naho urongo ivyo biro yaheruka gutangaza kwizo mpapuro ziboneka mu kiringo c'indwi zitatu gusa. Umuyobozi w'ico kigo muri Sembonimpa uruganda rwa Radio Ndundi kwitira rumwakuye we yemeje ko izo mpapuro zibandanya gutangwa mu kiringo cadegeganijwe, akavuga ko wogira ikibazo icyo ari cyo cyose ahubwo yo mwitura kandi ko inyisu ikiboneka ubwo nyene ejide nahayo.
Bamwe mu twayaze bemeza ko kuva barihizo mpapuro ikirimo kintu zitatu kirenga ariko ko basanze izo mpapuro zitaraboneka.
Je mbona bigoye kweri kubera ko nayirondeye mu kwambere takimenye bintu zibiri zo kwambere. Yero gushika ni isango. Yero ubonye narinje rero ubonye kandi ndabe yuko mpambira ko yaba yikoba cyane ko bareje gukoba.
Abarondera izo mpapuro bagwiriye mu gwaruka bavuga ko uguteba kuronga izo mpapuro z'inzira bituma batakaza amahigwe yo kujya gukora akazi iyo baba bakaronse.
Bo baonete mba bo bamukuri bakavuga ati passport iboneka mu gihe kinga nuko unye bakakubesha abantu ngo mu statement zibazibonetse. Nyine ngashya ndise kubesha. Nayo ndiye mu kwambere. Ushikanisa anandato.
Mugabo barondereza mpapuro basaba ko zunyaruka kuboneka. Umuyobozi mukuru w'ibiro ije cyo gutangiza mpapuro Maurice Mbonimpa yemeza ko gushika ubu atangorane nimwe iri mu itangwa z'iyo mpapuro. Yabwiye uruganda rw'amakuru ko ahubwo uwogira ikibazo yo mwitura. Mu ntango z'ukwezi kwa gatatu no mwaka umuyobozi w'ibyo biro yari yatangaje ko impapuro zigiye kuja ziraboneka mu kiringo kitarenga indwi zitatu kuko imbere yaho ikorwa ryazo ryateba bitumwe n'icuma cyari cyapfuye. Icyo gihe akaba yatangaje ko gishasha cyari cyabonetse.
Bamwe mu bakozi b'ikigo kivura bagufise indwara zo mu mutwe SNPK bamaze imisi yaba bitanu bahagaritse ibikorwa byabo bo banegura ico bita iterabwoba bo bariko baragirirwa n'ubuyobozi bw'ico kigo aha bagafatira kugwandika ubwo buyobozi bwasohoye mu mpera z'indwi iheze aho bwagize abo bakozi ko bahagaritse akazi badakurikije amategeko hamwe no kuburabuza abandi bakozi batahagaritse akazi kubandanya bakora ubuzi bwabo. Ivyo abo bakozi bahagaritse akazi bavyaminira kure nyabuna basaba ko borenganurwa. Mu ndwi iheze ubuyobozi bw'ico kigo bwari bwashikirije ko ihagarikwa ry'akazi ribandanije hazokurikizwa amategeko. Claire yakankundiye.
Abo bakozi bo mu kigo kivura bafite indwara zo mu mutwe CNPK bamaze iminsi bahagaritse imirimo banegura ko ubu bariko batega ubwoba n'ubuyobozi bw'ico kigo aho bwasohoye mu mpera z'indwi iheze urwandiko rurimwo ivyo rwagiriza abo bakozi. Nk'uko umwe muri abo bakozi ba CNPK bari muri sendika y'abakozi bakorera mu gisata c'ubuvuzi sinapa Anatole Niyongere abishikiriza.
Ubuyobozi bwarasohoye urwandiko ubuyobozi bwasinye rusa n'urugomba gutera ubwoba abakozi bahagaritse akazi nk'uko umenga boba babigize baciye kubira amategeko.
Muri iryo kete kandi ubuyobozi bw'ivyo bitaro bubagiriza gutera ubwoba abandi bakozi batahagaritse akazi.
Atwagize yuko hari abagwaye twirukana yuko dutera ubwoba abatahagaritse akazi tubabuza gukora kandi atari ivyo. Mubyirabiye bari hano hari abariko barakina ikarata ntawe dutera ubwoba.
Ivyo bagirizwa Adolphe Niyongere aravyiyamiriza.
Mugabo je nibaza ko amategeko ariho aranditse kandi aratomoye. Na tegeko narimwe abakozi barenze ibyo bakoze byose biciye mu mategeko. Hari ibyo avugamo ngo kongo birukana abagwayi sivyo namba de service minimum ziriko zirakogwa abarenze barakirwa mbere hari n'abatarenze bariko barakirwa gusa ahantu hadakenewe service minimum izo twaze tuti aha ntibikenewe. Mugabo ahandi twa turiko turakora twisunze amategeko
basaba nyabuna ko borenganurwa.
Twabyakire nabi cyane guko gutera ubwoba abantu bariko baharandira utuntu twabo. Nibaza yuko ahubwo umuyobozi akwiye kwisubirako akarenganura abakozi ku isi nzima ahisi yakabaye jewe sinari byigere mbona nta muntu bakorora umushahara ntaho dusabye ngo batwongere dusubira ku mushahara wacu amu dutangura akazi ntangorane
uruganda rwa radio indundi culture rukaba rwarondeye umuyobozi w'ikigo CNPK Frere Marcus Tiza turamukena ariko mu nzwi heze hagitangura ihagarikwa ry'akazi yari yashikirije ko babandanije ihagarikwa ry'akazi hazocakurikizwa amategeko ariko kandi ko bazobandanya baganira mu gihe kuri uyu wa kabiri ari ikiringo co guhagarika akazi abo bakozi bari bihaye kizoherera bavuga ko bazoce basubira gukorana hama bagira ico bafunditse muri iyo kete kandi handiswe ko ubugenzuzi bw'akazi bwari bwahanuye ko ihagarikwa ry'akazi ryohagarara
abandi bidoga n'abanywanyi yo makoperative sangwe mu makomine atandukanye y'intara ya Buhumuza aho bidoga ko haheze imyaka 4 ibikorwa byo kubaka irihinguriro zo hingura umwimbo baronse bihagaze basigura ko buri mutumba watanga makoperative ane nayo imwe igatanga umuriyoni w'amafaranga y'amarundi mu gihe iyo ntara ifise imitumba irenga 130 bamesha ko hari umwimbo utanguye kubononekarana ahandi naho bakawugurisha ugiciro gito basaba ko bosubizwa utwabo kugira ngo bishure ideni leta yabaguranye y'imiliyoni 10 kuri buri koperative nayo bagirizwa ivyo bakaba batarashimagira ico bashikirije ahibuhumuza twakora mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana
nko vyidogwa nabagize amakoperative sangwe atandukanye mu komune ya Butaganzo hari igina gisuru yahoze mu ntara ya kera yigi bijanye n'umwimbo uba mwishi munyumukono ne karabira babaje mu gihe bari baswe amafaranga gera ku miliyoni kuri buri koperative sangwe ku mitumba inyuranye yababa 150 iyo ntara yahoranye ngo hubakwe ihinguriro rizohora rihingura umwimbo kabona kubikwa no gushogwa umwimbo batanga karore kuri kuragurishwa make ni nko ubigori mu turere twose aho kiro kitarenza amafaranga 700 indimo zo ngo nizigira n'ubuzigura muri zone za Muhwazi na Nyabitsinda inanasi muri zone Nyabitare zigurishwa imwimwe ku mafaranga 1000 kandi ayo ari make kugabo uwo mwimbo ntiwari ukwiye kononekara mu gihe buri mutumba mu irenga 130 yava ko hafi amakoperative ane agatanga miliyoni 4 bamwe muri abo bashyizemo imitahe bemeza ko ihinguriro ryari ryandikiwe gutangura mu 2022 ariko ubu myaka 4 kabirumanye tanagakoma bamwe muhagarariye icyo gikorwa cyo gushyiraho ihinguriro twagerageje kwakura ntanyishi tomoye batanze ariko amakuru ava mu babegereye yemeza ko izuma n'inyubakwa byamaze gushikanwa aho mu rusengo bagasigura ko ari uko abakozi bari bahawe inyigisho ngo bakorere muri iryo hinguriro bigiriye mu bundi buzima ni mu gihe kandi hari n'amasoko avuga ko ibyuma bidakwije ubushobozi ngo mwimutangure guhingurwa abanyagihugu barikiye mu makoperative sangwe basaba ko basubizwa amafaranga yabo canke igikorwa cyo gushyiraho iryo hinguriro kigasubizwa ku murindi utomoye ni mu gihe bamenyesha ko bobo biko bishyuzwa bikomeye ingurane y'imiliyoni 10 bari barahawe ku mitumba igize iyo ntara ibuhumuza Pantaleon Ntakarutimana Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nkino
ngamaze kuvyumva ubu naho numwanya w'inkino inkuru tubashikiriza imisi yose ya mbere uyu munsi tubabwira ukino kama go kwirungera umuyobozi ajejwe inkino mushikiranganye mu byo bujejwe harimo inkino avuga ko umukinyi aja aranyonyera canke akiruka yikoreye giseke ansire ndayikeze hasigura ko uwa mbere abari umukinyi atigera akoza ibiganza ku giseke canke ngo akigwishe hasi inkuru y'inkino twetegwe na mugenzi wacu Olivier Kwizera
urukino bamwe bazi nko kwinungera abandi bavuga kwirungera n'urukino ruri mu nkino kama z'abarundi n'urukino rwakwiragiye biciye kuri basoko umuyobozi ajejwe inkino mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo inkino Ansire Ndayikeze avuga ko igiseke kirimo intete cyangwa umusenyi muke umukinyagishira ku mutwe wiwe
urukino rwo kwinungera rukinwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi umukinyi abafise igiseke ku mutwe muri ico gihe igiseke kimwe kiba gifiswe n'umukinyi umwe nyene ibintu bishobora kuba biri muri ivyo biseke barashobora gushiramwo nk'umusenyi mukeyi bagashiramwo canke intete z'ibintu canke bakinungera igiseke ata kintu na kimwe kirimwo
umukinyi hanini ariruka canke akaja aranyonyera ku buryo ico gikoresho kiri ku mutwe kitagwa hasi
urukino rwo kwinungera ibiseke umukinyi arashobora gushira igiseke ku mutwe akiruka canke akanyonyera atagifashe no kuvuga atagikozeko namaboko yiwe kuburyo kidashobora kugwa hasi.
Ansir Ndayikeza ashikiriza ko hari ingero zisunga mu mwanya w'urukino.
Umwanya w'uko rukino ntuzwi, ariko barategura aho urukino baruhera naho baruhereza. Umukinyi arashobora kugenda imetero ziri hagati ya 20 ni metero 100.
Mbega nonotse bamutora gute? Ndayikeza sigura ko hari ivyo baraba.
Mwuko rukino go kwinungera ibiseke kugira bamenye ko yatsinze, bararaba uwashitse ubwa mbere mu gihe igiseke kitamukorokanye canke mu gihe yavuye aho yahereye agashika aho bateguye gushikira adakoze kuri ca giseke n'iminwe. Ni kuvuga barava wirutse canke ageranyonyera igiseke kitamugwanye hasi canke atagifashe namaboko yiwe.
Urukino rwo kwinungera rufatwa nk'urukino rwo gusiganwa abakinyi babwizwa kuja mwihiganwa bava kuri babiri kuduga, nkuko imenyeshwa n'umuyobozi ajejwe nkino Ancien Ndayikeze mu bushikiranganje mu byo bujeje hari nk'inkino.
Uri byo kwizera urakeneye kuri iyo nkuru y'inkino wari waduteguriye nene no kuri iyo nkuru nyene turangije ko makuru yacu ku isaha 12 n'iminota 37 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzanje mwese cyo yatereye ugira amakuru aboneke nkengurukire kandi na Kofi Olivier Ntware mfaje mu ngabwe y'ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije. Ndabivuze ko ndamugira umugoro wa mwiza aho muherereye. Murakoze.